Hili ni Sauti ya Amerika. Radio ya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda mu Burundi mutumvira ku mirongo migufi ya shortwaves ku metero 19 ni metero 20 mu Rwanda ni kuri FM 104.3 no kuri radio Inshuti ya Bose FM 88.3 mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email ni radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse yacu ariyo VOA radio yacu no kibanza cacu ca internet ari wezi tatu akabarungu radio yacu vewa akabarungu com umwanya w'ikiganiro muri sanga
ni ikiganiro kizwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Je ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatu
ngende hano Kampala Uganda.
Jende mkisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Oye muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose. Haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Abimukira n'impunzi barahura n'ibibazo bitari bike mu gihe bagiye kugerera mu bihugu vya mu mahanga. Ibibazo vy'ururimi n'imico itandukanye birababera intambamye zikomeye cyane cyane mu myaka yambe muri leta ya Maine ngaha muri leta zunze ubumwe za Amerika. Aba barundi n'abakongomani batari bake benshi bahaje n'impunzi abandi nabo ari abimukira. Nibihe bibazo bafise muri iki gihe nizihe ntambwe bamaze gushika ko mu nzira y'ukumenyera imico imigenzo hamwe n'ubuzima bushasha mu gihugu baje kugereramo. Nivyo tuvuga mu kiganiro muri sanga. Twatumiye Filemon Dushimire ayibo ishira hamwe Burundi Community Association of Maine mu mfunya pfunyo Beckham ry'abarundi baba muri leta ya Maine ari mu gisagara cha Portland. Wanamutse Filemon.
Wanamutse Filemon.
Kuba twumviriza abo tubwira igihe iryo shirahamwe ryashinzwe.
Iri shirahamwe ryatanguye ngira ngo mu myaka ibihumbi bibiri na ndwi, ariko ryagiye ngira gushinga imizi neza mu bihumbi bibiri na cumi.
Yego. Muri make abo ba igitigire ibitegire by'abarundi baba ba muri leta ya Maine byaba bingana gute?
Kuvuga kuri nta nturagira ibiharuro bi novuga nti by'ukuri, ariko tugereranije mu gashamwe n'imiryango gashiramo n'abana ni badako baba nk'igihumbi.
Bo benshi bagizwe n'impunzi cyangwa harimo n'abimukira?
Baravanze, harimo impunzi ariko nibaza ko benshi babahana muri leta ya Maine nk'abarundi benshi yarabimukira.
Ubuzima bwabo bwifashe gute muri iki gihe?
Muri iki gihe turavugana hari novuga nti akabeho ni kenshi kuko n'igihe cy'akabeho, ariko nyine abantu baragerageza kumenyera kuko umva twebwe tuba tuva mu Burundi n'igihugu gishushe n'igihugu gifise novuga nti gifise ikirere itandukanye n'ica hano, ariko abantu baramenyera uko igihe kigenda niko abantu biga kumenyera haba kubyo bijanye n'ikirere cyane no mu bindi byose bigize ubuzima bwa minsi yose.
Mu bisanzwe abantu baje kugerera mu gihugu cyo mu mahanga baragira ibibazo kubijanye n'ururimi no kumenyera imico yaho. Ibyo bibazo byari bonekeje cyane cyane ku bataramara igihe.
Izo bibazo biriho cyane na cyane cyane yuko twese mu Burundi dukoresha ahanini indimi zibiri niko navuga, ikirimi cy'Ikirundi cy'iwacu hamwe n'ikirimi cy'Igifaransa. Ariko hano turi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no hano muri leta tubamo ya Maine, ururimi rw'Icyongereza nirwo rukora cyane. Mu gihe rero ubwo rurimi umuntu atararumenya birasabwa yuko agerageza kugira kigoro kugira ngo agwije bishoboka kugira ngo ashobore gutuma tumara kamakuru nabandi kuko ico nico kene gikomeye kugira ngo umuntu akore ziyo kwa ziyo simu zimwame siyo sihaba kazi chani hawa kuja kuhishuri chani hawa mwuzami siyo tulimi ula kenewe kuko kikino vwa kumbro hawa na baza bakili watoya hana wawo bila nyeru kachane ko ugorimi waguiga mungiheru na baba vya iwatagize ya kiguru vyo hawa vishi kani watu hile kusana mbubi kananezi chani kino gikomee gose kugira ngo wanuhusu wa hano ni kino gikomee kugira ngo washoe kwa nanya wa kwa viko wajami siyo
Ni ikihe cyatumye mushiraho iryo shirahamwe Beckham?
Oh, ishimbe nyamukuru kwari kugira ngo abarundi bari hano muri manager icambereho bamenyane. Hanyuma mutkumenyana bamenye nibibazo bahura navyo, hanyuma amaze no kumeza ibibazo bahura navyo, bagerageza kubitorera umuti bari hamwe kuko abarundi bavuga neza ngo ubugirigiri bugira babiri.
Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu kiganiro muri sanga intambamye nkuru zihari nizihe kuvyerekeye kumenyera kuvyerekeye kurunka kazi ngaho email
novuga nti kuvyikuri intambamye ya mbere novuga novuga rurimi ko urumva byose bihagaze kugushobora guhanahana makuru nabandi bantu kandi urumva noneho ngo uri mutarumenye neza bigoye yuko kubyukuri utera imbere ko kubyipfutsa no bwaro ntambamye ya mbere jewe no itrui
hanyuma naho kuvyerekeye nk'aba kiri bato umwavuze ko bamenyera n'ingoga muri ryo shirahamwe ryanyu nikiye muri ko murakora kugira ngo bafashe babandanye batera imbere baronka ubumenyi ko iki gihugu n'igihugu gifite uburyo bwinshi kuvyerekeye ubumenyi kwashaka kwiteza imbere.
Cyane mu ishyamu ryacu abantu bakiba tubahimiriza cyane cyane indero n'ubumenyi ni ukuvuga ngo kukumva n'abakiri bato bari mu byiciro byinshi harimo abana batoya akaba n'abaza bari miyabaga akaza n'abandi bari hano atari miyabaga ariko kandi bakiri bato ariko icyo numva ko mbereshije hano nk'aho baje bakiri miyabaga bagise nk'imyaka iri munsi ya 18 baba bashobora kubanda ayo mashuri yisumbuye hano kuko amashuri yisumbuye hano ni arabakira bagaheza bakiga hanyuma kumbure bakazoheza babandanya no muri za kaminuza ariko muri make cyo tubahimiriza no kuvuga ngo kwijukira indero kwijukira ubumenyi kugira ngo kazoza kabo kabe keza kurusha
tuza ku birongo ya telefone dufise Rafiki uratwumva
abumva
rindi zina nahuri
ni ugiye mana nyina ndi urundi
ukufise kibazo cyangwa icyumvira utere
cyumvira
yego
reka nyumvira na kari cyumvira ko uyumvira neza kabisa umugabo ni sawa
alo
ndakumva
yego warangije
sindi kana naumba neza ko ndimvura
uranyiva
Zati sindiko ndabumba neza kubera aho ndi imvura irikiragwa ni nyeshi.
Reka turaza gusubira tugerageze hari kibazo cy'umurongo kubera imvura ngo irikiragwa mu Burundi kuri Rafiki Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC. Muri abo barundi bari ngaho wabuze ko bavanze n'impunzi na bimukira. Nka bari kubaronka barondera ubuhungiro vyifashije gute cyane cyane muri iki gihe imigambi ya leta muri Amerika irikitera ikomera kuvyereke gusaba ubuhungiro mubafasha gute
ego ico ni fado ciza kuvyo kuri nkuko nabivuze benshi bari hano na bihongeza amaso benshi nabimukira mwese gihe bimukira rero bisabaga ko basaba leta zumwe za Amerika ubuhungiro kugira ngo zibahe ubuhungiro zemere ubuhungiro kuri tugira nabo baraheza bagakora ibyo batinda gukora no kuvuga ngo kwitegura bakavuga igituma bashaka gusaba ubuhungiro n'igituma bari hano hanyuma bigaheza mu ico gihe ababijeje baheza akaziga hanyuma abo babona batubotsa kuronka ubuhungiro bakabubaha abandi nabo kumbura birafite inzira bicamo hari igihe bishobora guteba hari igihe binyaruka ariko bose muri rusange uvuze kuri ni nyeshe hamwe bagiraga gufashanya bagahanurana cyangwa ukiri mushasha bakamwereka hacha bakamwereka icakora bakamwereka inzira camwe kugira ngo ashobore gushika cyane cyane kuko urumbi yuje urumwimukira ikomeye no kuronka ubuhungiro ikintu vuga kuko warubivuze muri no minsi ubona yuko kuri abatwara leta zimwe za Amerika basa n'abashaka gushaka ingingo zikomeye byerekeye cyane cyane guhugira byayo mukira no gusaba ubuhungiro ariko ico duhanura abantu no gukuriza amategeko no kugerageza gukora ibyo bashoboye kugira ngo bo bivyo basabwa babikore hama barindire inyishubo habwa n'ababijejwe
hanyuma abo barundi bari ngaho babana gute n'abandi bari ngaho babara abandi bimukira n'izindi mpunzi hamwe no mu bice babamwo abanyamerika babana nabo imigenderanire yifashe gute
Novuga muri rusange imigenderanire ni myiza imigenderanire myiza hagati y'abarundi bonyene hanyuma kandi hagati y'abarundi n'abandi bimukira bava mu bihugu bitandukanye haba Repubulika ya Demokarasi ya Congo canke y'u Rwanda kiri Rwanda yacu hari n'abandi bava mu bihugu bya Congo Brazzaville canke Angola abo bose barahari hano muri Port and Main novuga ku migenderanire ku by'ukuri ari myiza kandi migenderanire myiza kandi hagati y'abarundi n'abantu nyene ba imvukira hano benshi n'abazungu leta ya Maine rero ma leta nibaza ko ari nayo leta ya mbere muri Amerika ibamwo novuga ntibamwo abazungu benshi aho umuntu aba agize amaso abantu bamuganira umva ko abarundi by'ukuri bafise ishusho nziza na cyane cyane ku byerekeye akazi abazungu usanga bashima bavuga bati iyo umurundi muhaye akazi aragakora neza kandi akagakora uko bitegerezwa
makoze tugaruke ku mirongo ya telefone Toma adoteye akamo Toma uratwumva ijwi cyangwa ntituyumva umwe kuvugira kure wo kwegera telefone cyangwa ukigirayo aho uri halo
ndakumva ariko agenda wumva
yego irindi zina nahuri
ndashimiye ubutumbo
ufise ikibazo cyane icyumviro oh wo shobora kuduza ijwi ntitwumva umwe kuvugira kure umurongo wa telefone ntumeze neza reka turasubira alo
ni munanyumva
yego ndakumva
naremuze ni kibazo kivanze n'intererano
yego
aho nk'abantu b'abanyafurika buhura tugenda dufise amakenga ku bijyanye n'ingene abimukira bafatwa iyo leta arimo aravuze ko atangorana nta kibazo kihari ariko muri rusange muri Amerika baravuga ko bagerageza kugwanya abimukira none je nabaza nti kubagwanya kugira ntibaje muri Amerika ibyiza nagira woba akaze ari umuntu avuga ati nkeneye kuba muri Amerika niho niyumvamo numva nokora y'akazi bakaraba ko akurikiza ibisabwa n'amategeko gusa ntihabe ukuhohotera akate k'akazi na muntu hariho n'ababa bahunze bafite ibibazo ugahura babafashe nabi urumva nk'ibyo ibintu nk'igihugu bimaze gutera imbere muri demokarasi umenga ntibyari bikwiye kuba muri leta zunze ubumwe za Amerika ama tukavuga ati nk'abarundi ubu Burundi buri mu bihugu bikenye aho abarundi uhura bagerageza gushaka ibihugu biteye imbere boza kuronderamo ubuzima kuko mu Burundi bariga bahura barabuze icyo bari bukore kubera ata amasosiyete menshi ahari ibyaba inganda zikora ibintu kanaka uhura mu Burundi tumeze nk'abakene muri rusange aho abarundi rero bagerageza kuza barirukiriza ibihugu bya Buraya none babona bofata inzira ihe kugira bashike muri Amerika borohewe cyangwa ibindi bihugu bya Buraya kugira ikibazo cy'abimukira ntikibe ingora bahise ku buryo umenga umwimukira ni umwanzi kumbe yaraje guteza imbere igihugu ikibazo cyanjye ni icyo
murakoze mu mwishure Filemon
yabajije ikibazo kirimo ibice byinshi kuri jewe ariko icyo novuga nti ku by'ukuri muri Amerika hari igihe haba ibyo no kwita kumwe no kwita impanuka ugasanga abantu kumbere banka abantu abantu birashitse umuntu arafashwe nabi canke birashitse umuntu ntiyoroherejwe ariko novuga nti kurije n'impanuka muri rusangi leta zimwe za Amerika n'igihugu gifise amategeko kandi kigira ku mategeko kuburyo umuntu wese kujipuri yubahirizwa mu gateka kiwe mugabo bitavuze yuko nko nabivuze impanuka zishobora gushika iyo zishitse rero haraheza amateka gukurikizwa kuko jewe aho ngeza amaso kumbe na nizimaze kubona na experience mfise nuko hano kuvyukuri arashobora kuba impanuka ivyo niko nditi impanuka ariko muri rusangi n'igihugu c'amategeko n'igihugu kwiza amategeko n'igihugu cubariza umuntu wari wese nk'abari hano muri Maine aho ngeza amaso wacu muri Maine abantu iyo baje gusaba ubuhungiro ku by'ukuri mu mategeko bakuriza amategeko benshi baraburonka bishobora gute baca bikanyaruka ariko benshi baraburonka kuko nk'abavi wacu mu Burundi ho urabona Burundi yo buri na Amerika iri ni kure benshi baza hano biciye amategeko kuvuga ngo baba bafise visa baba bafite impapuro zemera kwinjira muri Amerika kumbe je ndabivuze nshaka gushiramwo kumbe ubudasa hagati n'aba hagati n'abandi bantu kumbe bava muri baza bavuye mu bihugu bya Amerika y'epfo bakinjira muri leta zimwe za Amerika kumbe badaciye mu nzira z'amategeko twebwe kuvyo kuri mu Burundi cyangwa mu bihugu byinshi abantu bava mu bihugu byinshi bya Afrika baza hano biciye mu buryo bw'amategeko bakina kongera kono ko kumbure abanyapolitike b'abanyamerika bafite kumbure kutabona cyo kimwe ikibazo cabimukira bamwe basaba kumbure bashaka gusa n'ababagora kumbure bifatiye ku myumvire yabo ya politike ariko ico nobwira abantu igihugu cha Amerika n'igihugu uturade kahise igihugu ku by'ukuri cubatswe n'abimukira abazungu bose tubona hano benshi usanga bava muri mu bihugu bitandukanye bya Buraya nk'Ubudage nk'Ubwongereza nka Hollande nka za Suwede bitaratikanira muri rusange ugasanga ugiye nko mu binjana bine bita ugiye nko mu rungano rw'umuntu rungano rune rutanu bitandatu ugasanga uwo muntu yaje ngaha naho ugasanga wewe bangana n'umunyamerika n'ivyo amazi imyaka myinshi abahana ariko wasanga sekuru canke sekuruza wa sekuru yavuye nawe nyene mu bihugu bindi bitatari leta zimwe za Amerika ku by'ukuri icyo ni ikintu gikomeye gose muri Amerika kandi gituma abimukira naho uba bashaka gusa n'ababafata nabi ariko amategeko uhereye kwizwa shingiro ukabandanya ku mategeko yandaba ari mu mareta atandukanye ku by'ukuri amategeko arakurikizwa ariko ntibibuza yuko impanuka ziba nko ku mahandi hose ku isi.
Urakoze Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Akazi karaboneka akariko kose naho ko kabayabaye ku bashoboye kukarondera ngaho Maine kurabo barundi bahaba.
Ye novuga ni muri rusange ku by'ukuri akazi karaboneka kuko Maine n'igihugu ni leta nini mu bwaguke nibaza ko leta Maine ni nk'Uburundi inshuro umunani tufatiye ku bwaguke hakaba habamo abantu umuriyoni n'ibihumbi amajana atatu urumva abantu si benshi ni ukuvuga barakeneye abantu baza kuba hano kugira ngo bashobore gukora mu buzi butandukanye buri hano mu buzi kumbure bataho umva ko abantu baba ari bake kandi ku by'ukuri naho ari ahantu haniniya muri makere barakeneye abantu kandi muvuga nti ubuzi buraboneka kumbure ubuzi bwo hejuru cyane birafata igihe kugira bushobore kukaronka ariko ubuzi abantu bashobora gukora bakabaho buzima mu minsi yose kandi bakabaho neza urahari kuri kure.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC haravuga ko arabatanguye cyane cyane mu barabakiri bato kuja mu yandi mareta boba bitumwa n'iki?
Novuga nti kumbe biva kumvo nyinshi ariko urabona kumbe kimwe novuga nuko muri leta ya Maine haba makiri bato hari gihe usanga muri leta mene kuri harakanye hari kirere kitoroshe uko harakanya cyane gasarasana ko muri bibihe turi mu bya ubukanye harakanya gose ugasanga abantu byo kumbare bamwe bamwe bati nareka ndondere hani cyo kuba ahantu harake hari hasurutse harakazuba na cyane cyane ku bantu bo mu Burundi kuko ibirere biratandukanye kuvi kuri kirere cha hano ni kirere gikanye gose ariko ikirere cyo mu Burundi murazi ni kirere kimeze neza so hari abantu bavuga bati turimutse kubera kumbure dushaka guhindura ikirere cyangwa ugasanga avuga ati deje nipfuza gukora kumbure ngaha muri me nta biriho ariko nabibonye nko muri leta Texas nabibonye nko muri leta Arizona nabibonye nko muri leta ya Colorado ugasanga rero umuntu yimutse kubera ivyimvuga ya n'izibiri novuga ati kirere hanini ikirere hanini ikindi naco kuvuga ati akazi numva ashaka gukora nakabonye hariye
dekanda gasange murakoze tugaruke ku mirongo ya telefone dufise munyazi boneye munyazi boneye uratwumva
ndabumva cyane
irindi zina naho uhamagaye
nitwa munyazi boneye sipiri yampamagaye ndi mu Rwanda mu karere ka Gasenye
ufise ikibazo cyane cy'imviro
nakabazo nashaka kubaza aho ngaho aho barundi bajya muri leta zunze ubumwe za Amerika n'adusobanura ko bagenda mu buryo bwemewe ariko se ikibazo afite baba babayeho gutaho ngaho muri Amerika kandi ikindi kibazo cya kabiri nawe afite ni uko buriya urabona ibihugu byo muri Afurika cyane cyane iyo bigiye nko muri Amerika usanga leta itabifata neza byaba bica mu buhe buryo kugira ngo babe babaha ubwo burenganzira bwo guhungirayo
murakoze Filemon
murakoze cyane
nari nabivuze mbere yuko kuvyukuri abantu bazana muri Amerika bavuye mu Burundi mu Rwanda cyangwa iyo siyegeranye n'igucasha mu Burundi benshi uko ndabizi baza biciye amategeko nshaka kuvuga yuko binjira muri Amerika bamaze kwemererwa na leta z'u Amerika kwinjira hano ko ufise iyo leta z'u Rwanda biziguhaye visa zibaze kwemere yuko uza mu gihugu cyabo hanyuma ufite hano amategeko nayo arahari amategeko sentare nk'amategeko y'ibizi n'uvuga nti agenga imipaka y'icyo cyita mu gifaransa immigration hano aremerera umuntu wese ahonyoye ku butaka bwa Amerika yuko mu mwaka umwe yafise ibituma ashobora gusaba kuba muri Amerika mvuga ati ndafise ibituma ibi n'ibi bimbuza gusubira mu gihugu canje cyangwa bimbuza gusubira aho na jemva nico gituma rero nanje nifuza gusaba kuba muri Amerika navuga nti gusaba ubuhungiro hano muri Amerika kuko by'ukuri niko bavyita mu mushoro rero bavyita asylum mu gifaransa navuga nti asyl urumva cyane cyo no kuba ufise ibituma byumvikana uvuga uti nshaka gushira imbere kugira ngo nsabe kuguma hano mu gihe rero ufite ibituma byumvikana ku by'ukuri kenshi ibyo maze kubona ubwo buhungiro barabuguha yasuye arabaza ati none babayeho gute mu minsi yose niyo navuga nti cyane cyane muri mene aho negere muri mene byo mbona ku by'ukuri ibihugu icyo gikomeye gitandukanye n'ibihugu by'iwacu n'akazi novuga nti nakazi hano ubuzi ni bwinshi ubuzi burahari abantu baraza bagakora bagashobora kwikenura mu buzima bw'amezi yose icyo ni ikintu gikomeye cyane kuko nk'amezi y'ubuzi wacu mu Burundi cyane hano uvuga ko niho ndi cyane kuko ari icyo gihugucanje abantu bariga basabira amaraizi imyaka 4-5 batakaza araronka ariko hano muri leta main ku by'ukuri ubuzi umuntu yakarondeye akeneye ugakora arakaronka kandi agashobora kwikenura mu buzima bw'iminsi yose.
Radio Ijwi d'Amerika i Washington DC kuba acugurura amaradiyo yanyu ni mu kiganiro muri Sanga aho twatumiye Filemon dushimire ayoboye ishyirahamwe Burundi Community Association of Maine umfunyapfunyo Beckham ry'abarundi baba muri leta ya Maine ngaha muri leta zunze ubumwe za Amerika kuba kuze bari ngaho wavuze kubakiri batoko vyoroshe cyane cyane nka baba bavukiye ngaha cyane baje ari bato kumenyera ururimi kumenyera imico kuba kuze cyane cyane birafata igihe biragorana bavyifatamwo gute umwanya wabo bawukoresha gute kugira ntibumva umenga ntibamenyeye muri iki gihugu bakumva umenga ahubwo bakumbuye iyo baje bava
Ego cyane nukuri kuno vuga ati kubakuze ntibyoroha kugira guta umuntu menye ururimi atararuzi kuva imbere yo kwaza hano canke canke atarafite gatoya basi ni nagace gatoya ko kumenya ariko rero muri leta main hariho amaprogramme menshi yigisha icongereza aje banyemeka bakunda kwita ngo icongereza nk'urumi rwa kabiri mugihe rero umuntu kuvuga ubwana byose biva kwishaka cy'umuntu iyo umuntu agize ishaka akavuga ati ndenda sishaka ryo kugwiga kandi kumenya birakunda cyane cyane yuko kubyo kuri hane urimo igicoveze ariko ukoreshwa cyane aho uja hose kumbe rero mu gikirundo abantu baravuga mugo bari kubaravugana n'abantu nyarwi wacu mu Burundi cyane baba mu gihugu cy'u Rwanda ko indimi zacu zegeranye ariko ibindi byose kubyo kuri haba muri leta haba mu bindi bintu ubukeneyemo impapuro zitandukanye n'urimo igishongeza rukora iyo rero murashize no vuga muri make nti umuntu yashize mu ishaka hariho inzira nyinshi zo kwiga ururimi kandi birakunda kumbure ntiworumenya nk'umwana yavukiye hano cyangwa umwana yaje ari muto kuko baranyaruka kubimenya ariko ivyankenegwa umuntu yashize mu ishaka ashobora kubimenya agashobora kwifasha mu buzima bw'iminsi yose akoresheje ubwo rurimi rw'icongereza.
Iryo shirahamwe murongo yarifasha gute abo Barundi kugumya nk'umuco wo mu Burundi kuko kenshi y'abantu bagiye mu mahanga araho usanga nk'abakiri bato baje bari bato canke abavukiyeho baca bibagira umuco n'indimi z'ibihugu baje bavamwo. Icyo kibazo muragerageza gutuma bagumya imico y'u Burundi?
Ego cyane turahimiriza Abarundi baba hano gukora gukora ibikorwa byatuma tugumya umuco. Hariho nk'abakomere habigeme bakiri bato usanga bafise nk'imigwi yo gutandukira urundi canke turafise n'imigwi n'imisore ifise umugwi wo kuvuza ingoma. Ivyo ni ibintu biduhuza cane ugasohoka twibutsa imico y'iwacu. Nta gihe kinini yagiheze hano muri Portland Maine habaye igiteramo c'umuziki w'abarundi cakozwe n'ishirahamwe ry'abaririmbyi b'abarundi bari muri leta zimwe za Amerika mu marita atandukanye zimwe za Amerika na Canada. Ico gihe batoye hari nko mu kwezi k'umunani batoye ibisura ca Portland abariho baza kugirira igiteramo dusubira turabona hari abaririmbyi batari bake abaririmbyi nka Kaka Bonne abaririmbyi nk'umuririmbyi uragira no mu Burundi yitwa Marie Antoine Rwenyange benshi batazira Afrika Nova. Twagize ibihe byiza rero kuvyukuri kuko ushobora kwibukanya umuco cyane cyane nk'abantu bafite imyaka kumbure iri hejuru gatoya y'iwanje n'abantu Afurika Nova baramuzi cyane rero byararyoshe rwose Abarundi bararyohewe bagasiba bakabonana bagasiba bakumva umuziki w'ikirundi bikabafasha rero kugumana umuco.
Tugaruka ku mirongo ya telefone. Adrien araduteye akamo. Adrien uratwumva?
Ndabumva cyane.
Irindi zina naho uhamagaye uri?
Nitwa Sibomana Adrien ndi Bujumbura.
Ufise ikibazo canke icyumviro uterera?
Nagira mbaze ikibazo.
Yego.
Ikibazo nagira mbaze kiravuga gito. Ese abantu baba hiyo muri Amerika baba bavuye nko mu Burundi, ese ntaro bishyize ugasanga nk'umuco w'ikirundi barawutagira ugasanga baravangavanga n'umuco w'ikizungu, iyo bishyize bica bigenda gute kugira umuco w'ikirundi?
Murakoze. Nibaza ko ari kuri ishuri icyo kibazo wamusubiramwo nimba atari yakurikiye.
Ego nariko ndavuga nti kuvyukuri turahimiriza Barundi bahana muri Maine kugumya umuco w'ikirundi. Ikintu kongera kumenya navuze ni imiryango, nibaza yuko imiryango ari ikintu gikomeye mu gufasha kugumana umuco w'ikirundi. Nk'akarano utanga nk'imiryango y'Abarundi bahana muri Maine ugasanga isabana bakiri batoya ntibyoroshye ariko n'igikorwa cyiza kandi bagerageza gukora mu kuvuga ngo kugerageza kwigisha abana babo urimo ikirundi, kuko umwana avukiye hano ku by'ukuri biragora iyo utagize utwigoro utwigoro biragora yuko aguma yuko amenya urimo ikirundi canke aruvuga, kuko abaja kwishura akavuga icongereza abasaba bagenzi kombere bavugana icongereza gusa. Rero bisaba utwigoro nitwo duhimiriza abantu gukora kugira ngo imico yacu ntituyite, nubwo tutari wacu turi mu mahanga, ariko turagerageza ko bishoboka byose kugira ngo imico yacu tuyigumane. Niyo bishyitse kumbure nabo bana ko navuga kumbe bavuke nashe baza nk'abakiri bato basubiye inyuma kudakuramukanye bashobore guhanahana amakuru nabo basanzeyo, ubundi batakivuga ururimi cyangwa batagumva biba bigoye yuko babikora. Icyo rero abantu barabyumva hano kandi bareza kubikora, nk'uko navuze no kugerageza gukora nk'ibintu biranga karanga nk'iyo migwi y'abapfason cyangwa abigenzi bakiri bato batandika ubundi cyangwa abo basore n'abashingantahe bavuze ingoma, nabyo biradufasha kugumana imico y'ikirundi.
Hanyuma mukorana gute na yandi mashirahamwe yoba aserukira abimukira canke impunzi ziba ngaho main?
Yanovuga ntidusa n'imigenere myiza, kuko nkuko navuze abantu bagwiriye hano iwacu muri main bavuga ko uretse abarundi hariho abakongomani, hakaba abanyarwanda, hakaba n'abava muri Angola, hakaba nabo bava muri Congo ariko bakunda abantu bitwa abanyamurenge. Abo bose barahari muri iki gisagara cha Portland muri leta Maine. Nubwo n'iby'ukuri muri rusange imigendere ni myiza, kuko nk'abanyarwanda bobo cyangwa abanyamurenge tuba dufuga n'indimi zegeranye, biroroha rero cyane rwose kugira imigenderane, ariko n'abandi nabo nyine imigenderane ni myiza muri rusange.
Wavuze abakiri bato ko mubafasha kubahimiriza kwijukira indero, hari ibyo babisamaza abakiri bato ngaho byobe intambamyi muri ico gikorwa muwo mugambi?
Ego bisamaza ni byinshi bibura, kuko urabona ibi bihugu ni ibihugu tuba twajemo turi abanyamahanga. Rero bikunda kugora abakiri bato ni byinshi, cyane cyane muri Amerika hoho hari n'ikibazo gikomeye cyane no ku banyamerika ubwabo, haba cyane cyane kuyayuramutwe ariko nobyita tadoroge mu Gifaransa. Ibyo rero turageza kuhimiriza yuko abakiri bato b'iwacu birinda babishoboye, kuko ingaruka kuri za marimbi ibyo neza navuga ntinshe tuma tugerageza kuhimiriza abantu ubumenyi n'indero, kuko iyo abakiri bato bitayeho ubumenyi n'indero bituma birinda ibindi byose byobashyira mu ngorane zitari.
Muri rusange nibyo wavuga uti izi ni intambwe tumaze gushika ko ziboneka zo kwiteza imbere muri Amerika.
Muri sanke no hirako no hera nyene ku bakiri bato giye kuraba miryango dufise hano, karaba abana baheza amashuri y'abayisumbuye cyangwa karaba n'abaja muri za kaminuza, usanga ku by'ukuri ibiharuro bihari ugasanga birateye igomwe, kuko abantu baba bari kubatera akadoza kabo. Ariko kandi nuvuga kandi muri rusange urazi abakiri bato usanga n'abatariko bariga kumbure, ariko benshi bafise akazi bakora bitunze, ugasanga rezo n'ivyiza, kuko baca usanga hagera igihe ugasanga umuntu acari muto ariko ugasanga arakora mubeshaho aritunze kumbe aranafasha nawe yasize mu gihugu, ugasanga muri rusange biraryoshe kandi ni ibintu umuntu yohanura kubandanye bakora, kuko birabafasha bigafasha abanashaka n'abandi kubera igihe kurakora hano muri Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Ijwi rya Amerika, amakuru mu munota umwe. Na makuru ya video kuri telefone igendanwa.
Nayabona nte?
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefone yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. ni video y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri Afrika.
Mu masegonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi ina mu Kinyarwanda mu kiganiro muri sanga aho turiko tuvuga ku Barundi baba impunzi canke abimukira baba muri leta ya Maine ngaha muri leta zunze ubumwe za Amerika kugene bariko biteza imbere bamenyera ubuzima bwa ngaha muri Amerika. Mwavuze ko hari ukugene abari ngaho bafasha abasigaye mu gihugu, watubwira uburyo babafashamwo?
Ubuyo bafashamo ni byinshi, urabona nkuko nabivuze hano muri leta zunze za Amerika no muri Maine muri rusangi. Abantu usanga bakora, hano muri Maine usanga nakora, usanga akazi kamwe buzibiri no kuba bamaze kuronka umwimbu bivuga nti ukifasha mu buzima kenshi nabo usanga kuko hariyo nk'ababa hano ugasanga badafite nk'imiryango muri Afurika, ugasanga kumbere hariyo ari umushinga ntaba hano, ugasanga nk'umupfasoni n'abana bashari muri mu Burundi cyangwa mu Rwanda, cyangwa ugasanga aba hano ari nk'umuyabaga, ugasanga umuryango we wundi usigaye uri mu Burundi. Aba rero iyo baragerageza gufasha basigaye mu bihugu byabo mu kubarungikira amafaranga, kandi murazi yuko niyo turavye kumbure mu gisata c'ubutunzi tukaraba iby'amahera anyuragirana ku isava mu gikima aja mu kindi, na cyane cyane aba bantu bari uravye abantu babimukira baba hano muri Amerika canke babiburayi canke babahandi, uravye kuzikuri amahera barungika mu bihugu bavuyemo na mahera afasha imiryango basize muri ibyo bihugu, mugabo agafasha kandi no mwite no mu butunzi bw'ibyo bihugu, kuko iyo ayo mahera barungika arariha amatagisi akariha amakori, ugasanga rero kuzikuri ni bariko barafasha muri rusangi ubutunzi bw'ibihugu barimo, mugabo n'ibihugu bavuyemo bagafasha utunze n'ibihugu, mugabo bagafasha n'imiryango yabo ariko barafata umugongo mu kubafasha uko bashoboye.
Hanyuma mugwiriye cyane cyane mu bice bimwe bimwe bya leta ya Maine canke murakwiragiye mu bice bitandukanye?
Novuga yuko tugwiriye muri ibyo bita hano mu Cyongereza Greater Portland, ni ibisagara byegereye igisagara gikuru cya Portland, niho novuga ko dukura ari benshi, kuko urumva nk'uko nabivuze bwa mbere itanga ikiganiro, leta ya Maine nini ya cyane ni nk'Uburundi inshuro 8. Hariho n'abandi bari kumbure mu bice byigiwe kuri gatoya, ariko abenshi bagwiriye mu byo bita Greater Portland, ni mu bisagara byegereye igisagara gikuru cya Portland.
Kenshi umuntu yitegereje ibibazo biba biri mu bihugu abimukira cyangwa impunzi ziba zivuyemo mu bihugu bitandukanye byo ku isi, iyo bagiye mu mahanga usanga ibyo bibazo bibakurikira, ugasanga aho bari ibyo bibazo biribonekeje. Kubijyanye n'abarundi cyangwa hagati y'abarundi n'abakongomani n'abandi baba bari ngaho, icyo kibazo ntigikomeye
muri Maine? Uvuga nti imigenderanire kuzikuye muri rusange ni myiza haba hagati y'abarundi ubwabo nyene, kandi haba hagati y'abarundi n'andi makomerote. Urabona iby'iwacu mu Burundi byinshi hari igihe hajamwo kumbure, nk'uko namba natakibazo nk'uko murambaza, hari igihe harimo kumbure ubudasa buba buri mu Burundi canke uko bemeze mu Burundi, bigashaka no gukurikira Abarundi aho bari, ariko by'ukuri muri Maine uvuga nti abantu barafatanye mu nda kandi baragerageza kumvikana cyane, ku buryo navuga muri rusange nti ntabyo turabona bibagoye kuvuga, muvuga ati hariho ibintu bivuga ngo biragoranye, muri rusange bafatanye mu nda kandi baragerageza gushyira hamwe uko bashoboye.
Imigambi y'iryo shyirahamwe ryanyu yo mu gihe cyo hafi no mu gihe kirekire kiri imbere, mwabiducira ku mayange?
Musanga nk'uko nabitangira ndabivuga, iciyumviro mu gushashira hamwe kwari kugira ngo abantu banamenyane, hanyuma utubazo bagira twa misi yose, ni ukuvuga ngo abantu agishika ngaha bavuga ati mbega iki ndagikora gute, nca hehe, mbazande, ibintu nk'ibyo byatumye iyo shamwe ari haba kugira ngo nk'abagishika karorero umuntu agishika avuga ati gene ngishika mbega ikintu gikora gute noca hehe mu kurondera ubuhungiro babikora gute bahera hehe bivaye bikaja he mbega maze kuronka urusha rwo gukora bigenda gute ninde yomfasha kurondera akazi ninde yondangira honsha ibintu nk'ibyo n'imigambi ikomeye kumbure y'ubu nyene ishyirahamwe rikora hanini mugabo nko muri kazoza kumbure ishyirahamwe rimaze kuba rininiya rigakomera abantu bakaba benshi imigambi kumbure ikomeye wanashaka twuvuga tuti tumaze guheza canke kugerageza gutora inyishu ibibazo duhura nabyo hano ntashoboza yuko tugira n'imigambi yo kuvuga ngo mbega iwacu twokora iki niki twofasha iwacu kugira ngo abari yo nabo bisunonde gatoya
n'ubuhe buryo mufise muri iryo shyirahamwe
ubatwaza neza ku
uburyo ari nk'uburyo bw'amafaranga ari nk'uburyo bwo gufasha ari ibikoresho mwavuze ari nk'ugufasha abantu kwiga nk'ururimi muri ibyo bikorwa byose ndangamico murafise uburyo buhagije
je novuga nti uburyo bukomeye bwa mbere n'abantu ko dufise abantu burya tuba dufise byinshi kuko iyo ufite abantu ukabatunganya ukabajena mukaja inama kuko burya nta mbona ayo bari mukubishyira hamwe ntashobora kubikora wenyine ariko mu bantu mugiye hamwe mugashira ibyumviro hamwe mushaka kuri byinshi nubwo rero n'uburyo bukomeye bwa mbere dufise n'abantu kuko hari igihe hari ibibazo kumbure binyarutse kandi bikenera inyishu inyarutse abantu muri leta ya Maine cyane cyane abarundi ishyirahamwe n'igihe tuba turavuga baraja hamwe dufata ari nk'uburyo bukenewe bavuga ati kumbure dukeneye kwegeranya uburyo kanaka kugira dukore ikintu kanaka ndamaze kubona kenshi babikora kandi bakabikora neza.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri Sanga aho turi kumwe n'umutumire Filemon Dushimire ayoboye ishyirahamwe Burundi Community Association of Maine rihuza abarundi baba muri leta ya Maine mu mfunyapfunyo ryitwa Beckham. Mwatubwiye ko aba bangaho abasangwa butaka abazungu babangaho muri Maine bashima ukugene umwete no kugene abarundi baronsa akazi bata bagakora neza. Nikiye muri ko mukora kugira ngo iryo sura mufise ngaho ndiri ha veritose kara.
Ego ico tugerageza gukora no kwibutsa no kwibukanya no guhana hari byimvyo cyane cyane novuga nti mu bakiri bato mugabo kuri twese bakiri bato baba bakuze kugira ngo tugumane iryo sura nziza nko mubivuze no guhanura iyo hageze ikiba cyane yagize umuntu bigora hakaba abantu ko turafise abantu batandukanye n'ibyo hano muri ishyamwe ry'iwacu baba bakiri bato baba ari hagati baba bisumbuye umuntu yagize ibibazo inyoza kwikomeye ari kumuhanura umuntu abantu bakamushikira bakamubwira ariko muri rusange numvuga nti ku byukuri abarundi bafite isura nziza hano muri mene ko nabivuga bwa mbere yivuganye n'abantu canke abakoresha canke abantu batandukanye batanga akazi barahubwira bati dufatiye nkumbe nko ku bandi bantu basaba hano ntarinda kuvuga byinshi ababwira ati abarundi umurundi muhaye akazi aragakura akagakora ubu ategerejwe ntasiba ku kazi ntacegwa icyo rero ni ikintu cyiza nibaza abarundi twese twagumana kandi nk'uko bimbajije ku by'ukuri turagerageza guhimiriza abantu kuba akarorero keza kugira ngo tumane izina ryiza hano tuga.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC, tugaruke ku mirongo ya telefone dufise Fabrice uratwumva?
Ego mwiriwe.
Irindi zina nahuri?
Ni Habimana Fabrice, ndi mu Rwanda i Kigali.
Ufise ikibazo canke intererano?
Ye, nagira ngo nshimire umutumire mwatumiye.
Yego.
Kandi kimwe nagira ngo mushimire uburyo mwamutumije ikiganiro cyadushimishije. Kandi nanamusabaga ko byibuze bajya yiza gufatira urubyiruko rwose hamwe bakaruhuriza hamwe rugakunda imirimo tukiteza imbere nta kumenya gusaba inkunga dore ko n'ubundi gusaba inkunga byo bituma twese tutabasha kugira icyo twimarira tuhora dutegereje ko imana kandi ikaza imvura ihise. Mu by'ukuri namushimye kandi ikiganiro kinagishimye cyane. Murakoze cyane.
Yego. Ku byerekeye abana biga mu mashure nibihe bisata bashimikira ko harimo nabiga ibi bisata by'ubuhinga bwa none ko nivyo kenshi bituma baronka ubuzi buboneka bumeze neza.
Ego kuzikuri yuganire n'abakiri bato bari mashuri hano usanga mu bisata bitandukanye usanga abiga nyine iby'ubuhinga bugezweho computer sciences ugasanga abandi biga bijanye no kubaka ibyo bita mu cyongereza civil engineering ugasanga bari mu bisata bitandukanye kuzikuri ugasanga hari abiga ibijanye n'imibano ibya social sciences bari mu by'ukuri biga ibyo bitandukanye.
Hariho abimukira bava mu bindi bihugu bamaze gutsimbatara gushinga imizi muri Amerika mbere bakanatangura no guhiganwa ibibanza vya politike haba ku rwego rwo mu bice babamwo haba ku rwego rw'amareta mbere no ku rwego rw'igihugu dufatiye nk'abasomali ni benshi cyane mu ntara ya Minnesota ndibaza aho baronse umupasoni wa mbere agiye kuza muri Kongere ngaha muri Amerika muri kazoza urabona ko muri abo bana bariko bariga harimo bazoshobora kuja muri ico gisata cya politiki.
Jewe ndavye ivyo mbona ndibaza ko ivyo bintu bishoboka cane mu myaka iri imbere kuvyo kuri abarundi bari hano muri Maine n'uvuga ni kumbere batanguye kuza hano babaje mu myaka ya 1996 kumbere 1998 kenshi ugasanga kumbere umwanya uracari muto mwanya nti baraho mwanya n'ukwiye nk'abo bandi mwavuje cyane nk'aba muri Somalia kuko muri leta yacu ya Maine hari abantu bo muri Somalia benshi kandi ugasanga baje ngaha kera ugasanga nk'abo baje kera basa n'abana babyariye hano canke baje bakiri bato ku buryo usanga bamaze no gushaka urwego kuronka ubwenegihugu ari benshi hanyuma bikaba n'abafasha kuba bashaka kuja muri ubwo rwa politiki kubijamwo kuko murazi yuko kuje kuri igisabwa cya mbere ni uko umuntu aba ari umwenegihugu kugira ngo ashobore kuja muri ico gisata ariko natwe mu Barundi natwe ndibaza yuko mu myaka imbere ari ibintu bizoshoboka cyane kuko Abarundi bariko baratsimbatara buke buke muri leta ya
mu karere kacu k'ibiyaga binini iyo turi mu mahanga ntituzwi cyane nk'abantu bakora imirimo mito mito y'ubudandaji nko mu bisata bijanye n'uburiro bijanye no gushyiraho ibibanza abantu binezerezamwo hari igihe bishika nk'iyo mpuye n'abanyamahanga bari ngaha cyangwa abanyamerika uvuze kuva nko mu Burundi bakakubaza bamaze kuja nko mu buriro bwo mu bindi bihugu byo muri Afurika bakakubaza uburiro bw'Uburundi ahubwo baburi ibifungurwa dufungura mu Burundi ngaho ko muri benshi muramaze kugira iyo mirimo mito mito nk'iyo mu ijanye n'uburiro.
Ego cyane hano Abarundi ntituri bake kandi abantu baragerageza kwisuganya turafise aba turafise umuntu yatanguje nyene yatanguje no vuga nti ni bikobwo bito bito byo gushiraho no vuga nti uburiro ngira ngo n'ubunyuhero ngira ngo ariko arahari kandi abarundi baramwitaba n'abatabarundi baramwitaba kandi aho mwabivuze bakanahabonera ingene habe imfungwa z'iwacu ngira tuzitegura n'ibintu bishimishije
abanyamahanga barahagendera cyane
abanyamahanga barahagendera cyane gose nk'ibyo bakunda kwita iwacu mu Burundi ngo washete zirahari zimeze neza kandi baje benshi umva kubashima
murakoze tugaruka ku murongo wa telefone Elise aduteye akamo Elise uratwumva
ndabumva cyane
yego ufite ikibazo cyangwa icyumviro yego
bwa mbere mpande kubaramutsa no kubashimira kuntu mwama muduha kugira ngo akaya tuvuge ibibazo byacu
murakoze
ikibazo mfite rero
yego
nashaka kubaza uwo muntu aserukira abo barundi mu gihugu cyacu igihugu cyacu none ko buba bari hanze kandi bamwe bakaba barahunze boba bategura kudutaha cyangwa se bategura kujya bunguka
murakoze
cya kabiri
yego
ikibazo cya kabiri iyo bageze iyo hoba atakubinuba ko baguhaye cyangwa sawa murakoze byari
yego mu mwishure film
no kandi buke abarundi bavuga neza ngo amazi arashuba ntiyibagire igumbeho naho turi hano mu yuca Amerika ariho tuba muri iki gihe ariko iwacu mu Burundi gutaha rero tuzotaha kuko n'iwacu igihe gishitse aho ntidushobora kuyibagira kuko niho hari byinshi kurusha icyo dushaka biravuga ati sindi ko nacumbitse neza ntacu ndetse no mu nyubutse neza tukavuga ati mbega aho
waba hari kubinuba niko yavuze
ko abantu bo ngabo batwinuba canke
ni yabiseguye neza ngira nico yashatse kuvuga
ariko no kuvuga ni
cyumye nashatse ku cyumye nashatse kuvuga yo bageze iyo muri Amerika ho bashaka kubinoba ko baguhaye cyangwa se byo bamenye neza
oya no kuvuga ni muri rusangi kuvyukuri nkuko natangiye ndabivuga Amerika ni igihugu kuvyukuri cyabayeho muri rusangi gikozwe n'abantu wanashaka babimukigira icyo gituma muri rusange navuga nti nk'izi mbona hari iwacu muri Maine nta kutwinuba biriho by'ukuri bitavuze ko nkuko nari nabivuze bitavuze ko bitavuza kwaba nk'impanuka ariko ku by'ukuri muri rusange abantu bo ngaha baratwakiriye neza kandi n'ubu tubanye neza
murakoze John nawe nyine araduhamagaye John uratwumva
keye
yego watubwira irindi zina nahuri
ndahitse muri Iowa
yego ufise ikibazo cyangwa icyumviro
nashaka gushigikira uwo mwene wacu ari muri Mayen ku byumvira ariko aravuga namukurikiranye kuva kera nuko nari bizi ku kazi ndabura ingene mpamagara ariko icyo nashaka kuvuga kumwunganira ni kubijanye n'abafurika bene wacu turi ngaha muri iki gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ingorane nyinshi zikunze kudushikira nuko abenshi bamaze gushika ngaha bavuga ati twashitse mu gihugu kizodufasha byose mu bintu byinshi bitandukanye ariko impanuro nashaka kuba nuko mbona kanya kagiye nuko bomenya yuko iki gihugu atari ico wacu bamenye gukurikirana karanga k'igihugu cyatwibarutse babitandukanye n'abanyamahanga mu ngeso mbi kuko turiko turakurikirana amakuru abana twaje tuzanye beshi muri bo bari mu busho butandukanye kubera iki bakangwa n'ibyiza babona ngaha bagaca bibagira iyo bavuye bagatakara ku bintu nabyo bijanye n'ikibazo wari umubajije ku bijanye n'ifunguro mu maresitora atandukanye n'ingene babyakira n'ukuri ibifungurwa bya hari iwacu bifite akanovera kameze neza no himiriza nabi iwacu gukurikirana ifungurwa by'iwacu kuko ibiribwa by'ino byose byinshi babirimwo ibintu kimiti byo none amagara yacu cari cyo nashaka kumuterera ngira ngo sinzi ko yari yagishizemo ibisigaye twige gukurikirana kugira ngo tumenye ko turi mu mahanga kandi turondere n'ibyangombwa bikwiye twitandukanye no kubwirira ibibi bizotwononera mu buzima muri kazoza murakoze
murakoze cyane hari ico washaka kuvuga kuri iyo ntererano
oya no shimiye ntererano iyo kuvyukuri ntererano iyo ni nziza kandi nibaza yuko byinshi yabivuze arakoze
murakoze naho kubimukira abanyafrika bagizwe kenshi n'abakiri bato babaheje amashure ntibaronka akazi kubera ibibazo bitandukanye tuzi muri Afrika baherera mu nzira mu karere ka Sahara canke mu kiyaga mu ibahari Mediterane bariko barondera kuja Buraya ikibazo nk'ico mucitegereje mukibona gute
Nuvuga nti ikibazo gikomeye kuvyukuri muri iki gihe turimo kuko ahanini usanga biva kuri ingene ibihugu byacu bitunganijwe ariko rero haba n'ikibazo kuvyukuri kirekire kirimo ibintu byinshi kuko ugiye no kuraba burya ikibuza ibihugu byacu gutera imbere no ku kimwe mu bibazo by'ibihugu byacu gutera imbere no gushika ku ntambwe nyinshi nuvuga nti harimo no kugene ubutunzi bw'isi butunganijwe kuko ugiye kuraba usanga ku by'ukuri twebwe hari iwacu mu bihugu tuvamo bya Afurika ubutunzi ari bwinshi tubufise ariko ugasanga ibihugu bikomakomeye birafise ingene bikora ibintu ku buryo tudashobora usanga bitatworohera cyangwa ibihugu byacu turimo bitavyorohera gutunganya ubutunzi neza ugasanga rero abo bantu bava kukuraza umuntu wese yamavuga ati ngende iyo nshobora kuronka ibyo nafise hano abo bantu rero birababaje cyane gose cyane kubona urwaruka rwa Afurika ruherera muri Mediterane ruherera muri Atlantique rugerageza kujya muri ibyo bihugu bindi bibaza yuko rushobora kuronka njanye kurusha ariko nyine uko ndabivuze harimo ibintu byinshi kumbe ishusho ikibazo kirekire dushatse kukivuga ko ibintu bitandukanye ariko muri rusange navuga nti birababaje ariko navuga ibintu bibiri gusa navuga nti abantu bajeje utunganya ibihugu tuvamo bogerageza kugira kigoro no gushiraho imigambi myiza yo gufasha ugwaruka ruri muri ibyo bihugu tuvamo bya Burundi, Rwanda n'ibindi byose bya Afurika turavye neza muri Afurika turabona hari ibihugu biri kubiragerageza kwitunganya neza no munsi kumbura ibihugu bitanwa nk'akarorero twovuga nka Botswana twovuga nka Ghana ugasanga ibihugu biyeza gutunganya izya politike n'iz'ubutunzi mu gihe kimwe ugasanga rero kumwe muri ibyo bihugu ntagwaruka rwinshi ruvayo ku by'ukuri ngo rubwiye habibura yashaka muri Amerika ariko cyane cyane ukunda gusanga ugwaruka ruva mu bihugu bidatunganijwe neza kamanotera no gatera abategetsi b'iwacu haba mu Burundi haba mu bindi bihugu bya Afurika kugira ngo bagerageze ko bashoboye gutunganya iby'ubutunzi neza kugira ngo abantu bose mwese ashikigwe mu ruhande arimo
nikihe mu mabanga mujejwe kuyobora iryo shyirahamwe ry'abarundi baba muri leta ya Maine nibuhe butumwa mwoshikiza ariko baratwumviriza baba abari ngaha cyangwa i Buraya cyangwa muri Afurika mu karere kacu
nuvuga nti ahanini kujya n'abimukira nuvuga nti aho bari hose bogerageza gukurikiza amategeko ya ibihugu barimo kugira ngo babeho neza kuko nk'uko mugenzi wanjye yavuze yahamagaye umenga ari muri Iowa n'abariruka neza yavuze ati hariho ugwaruka rwacu usanga ari mu mabohero atandukanye kuko rutashoboye gukurikiza neza amategeko y'ibihugu turimo kuko ibihugu yatandukanye cyane gose iyo hageze amategeko n'ibihugu tuvamo kuko hano amategeko arakurikizwa neza kandi cyane ni ukuvuga iyo umuntu yarenze agira ibibazo byinshi no hano rero yuko bahari barimo ibihugu byacu barimukira bogereza gukurikiza amategeko aba kugira ngo bashobore kubaho neza kandi n'akazoza kabo kabe keza kuko muri ibihugu ukoze neza ugakurikiza amategeko ku by'ukuri ibintu biragenda neza kurusha ibihugu tuvamo mu bihugu tuvamo naho akamanotera nako namenje gutera kumbe mu kayi nuvuga no gatera abajeje gutunganya ibihugu byacu no kuvuga ngo abantu bari ku butegetsi batwara ibihugu cyane cyane mu gisata cy'ubutunzi mugabo naho nyine mu gisata cya politiki bakagira gutunganya ibintu neza uko bashobora kugira ngo ukuraze nk'ibi bihugu turimo ico umuntu yiga gikomeye usanga ico baturusha hanini ari ukwitunganya no gutunganya ibintu nayo kuvyo kuri iwashe ubutunzi burahari tubutunganje neza umuntu wese yoshikirwa
murakoze cyane umutumire wacu Firmo dushimira yobo ishyira hamwe Burundi Community Association of Maine mumfunya funyo Beckham ry'abarundi baba muri leta ya Maine twako tuvuga ku kugene babayeho kugene bariko bavyifatamwe bariko bamenyera ubuzima mu gihugu baje kubamwe cha America dushimiye abaduhamagaye bose bagashikiza ivyumviro bakatubaza n'ibibazo namwe mwese mwakurikiranye iki kiganiro mugira ibihe byiza.
Shimire Fidele Niyongabu, aje kudushikiriza.